indundi kulture amakuru mu kirundi
mwiriwe mwese muteze amatwi ibiganiro byacu kazima no makuru yo kuri no mugoroba fatiye kuri ibi bikuru bikuru abantu batatu batowe bitavye imana mu ruzi kanyosha mu gice cya busoro umwe yatowe ku mugoroba wo kuri uyu wa kane babiri nabo batogwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu amakuru avaho avuga kwabo bitavye imana bo bariko basengera mu rugo ruzi umukuru wa zone kanyosha aremeza ayo makuru abapolisi babiri banaciriwe kuri uyu wa kane umunyororo wo gupfungwa hagati y'imyaka 15 na 20 na sentare nkuru ya Rumonge bompi bagiriwe n'icaha cyo kwica umuntu bamukubise ku munsi wa kabiri w'inondwe ariko abanyagihugu baho bavuga ko igihanabo baciriwe kidahuye n'icaha bakoze abakora urudandazwa rw'amamesa mu ntara ya Bujumbura baridogera amakori bavuga ko arayumurengera batozwa ibiriko bituma igiciro kuri ico kidandazwa gica kidoga nayo mu nkuru y'imico kama tubashikiriza muri wa gatanu uwo munsi tubayagira ku kunywana mu Barundi amakuru saho gusa tubafitiye n'ayandi na makuru mushikirizwa na Kristalize Harerimana afatikanije na Matiyo abona Yesu muhinga bw'ivyuma mu kanya inkuru imwe mu kwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba mwiriwe hari abantu bashika batatu batowe bitavye imana mu ruzi kanyosha mu gice ca quartier busoro muri zone kanyosha komine mugere intara ya Bujumbura umwe yatowe ku mugoroba wo kuri uyu wa kane babiri nabo batogwa mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu amakuru avaho mu kanyosha avuga kwabo bitavye imana bo bariko basengera mu rugo ruzi abanyagihugu baba hafi yaho basaba ko bajeje intwaro bogira ico bakoze kugira ntihabandanye haba impfu nk'izo urongoye zone kanyosha aremeza ayo makuru Moise Habonimana agahamagarira abanyagihugu kuja gusengera mu bibanza bizwi n'amategeko idonido na rise ndayizeye
Hari gice sa 8 zo kumuhinga mu ho kuri uyu wa kane nyuma y'imvura yari hejeje kugwa aho babona umuntu ari muri uzi kanyosha ahegereye ikiraro kiri mu gice cha busoro bamaze kumukurayo basanze yamaze kwitaba imana mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu naho hatu abantu babiri bamaze kwitaba imana nyene muri ico kibanza bamwe mu banyagihugu twayaze baho mu busoro bavuga ko bose babahitanywe n'uruzi kanyosha aho babari baje gusengera
nje ndashitsa mu gitondo mbona bari ko barakura ibiziga ngo batwawe n'uruzi
bariho nabandi babiri bakomeretse bagiye kwa muganga ahantu baje gusengera bahita mu kamesa mu ruzi mugabone munsi y'umusozi urashika mu ruzi ahantu hari buye rero abantu bese barakunda kuja gusengera
bariho uruhande ruba rurimo amazi uruzi rumanukanamwe n'ahandi bashobora kwicara atamazi mugabo rero iyo rusuriwe rubaye gwinshi hose rurahakwira rugasha rubahitana
ico kibanza bivuga ko gikoze guhuriramwe abantu baje kwambaza rurema bamwe bakaja iruhande y'uruzi abandi bagahagarara mu ruzi hagati abanyagihugu bavuga ko bibabaje kandi bite n'ubwoba abo banyagihugu basaba inzego zibijejwe gufata ingingo kugira ntihasubire kwibonekeza impfu nk'izo
mu gihe umuntu apfuye nta muntu anezerewe gurupfu twosaba ko babuza n'abajejwe intwaro ntibasubireyo bakarondera handi basengera kandi Imana iba hose
tubajije uburongoye zone kanyosha aremeza ayo makuru Moise Habonimana ariko ahamagarira abanyagihugu kuja gusengera mu bibanza bizwi
twaze tw'inkuru mbi bivuga yuko hari abene gihugu batwawe n'uruzi aho bavuga yuko bari gusenga igihe bari bariyo imvura yaraguye imaze kugwa uruzi rurasurirwa rumaze gusurirwa ntibashobora kubona ko rugo guhuzuye bica birangira rubahitanye twebwe mu karere wacu mwe n'ivyo bibanza bita ku musozi birahari ariko kandi twama twabirukanye bamwe mbere tukanabapfunga tukanabaca namande kugira ngo tugwanye ubwo ube gito ko gusengera mu bibanza bitazwe hamavuye gutungera umutekano w'igihugu ndetse no gucungera ubuzima bw'abene igihugu twatera kamo cyane cyane indongo z'amashengero ko bobwira bo bajejwe bakabahamagarira kuje gusengera cyane bibanza bizwi
uyo mutware yamenyesheje ko ico kibazo yagishikirije abamukurira kugira afatwe ingingo ku neza y'igihugu
irisanganya ribaye hanuzi wa mustanteri ajeje intwaro n'amategeko yari yasanzwe ari mu ruzindo kwa namwe zone ya kanyosha icyo kibazo twakiganiriye ko nibaza yuko ubutumwa buja gushika muri komine mugere kugira ngo babikorere ko umuntu mbere ukingira ubuzima bw'abene igihugu
abantu bahitanywe n'uruzi kanyosha bari gusengera mu kibanza kiri muri zone Kiyenzi na Ruyaga bihanura bibe na zone kanyosha na saga komine mugere y'intara ya Bujumbura muri abo batatu hakaba harimo umuhungu umwe n'abakobwa babiri bakaba baciye bashikirizwa imiryango yabo kugira ngo yitegurire kubashingura niteka amakuru twahawe n'abanyagihugu havuga ko abaza gusengera muri ico kibanza bava mu bice bitandukanye by'igihugu haraheze ikiringo c'imyaka ishika kuri 5
Arise ndaize urakoze abana babiri umwe afisa amezi 10 n'uwundi w'imyaka 4 niyo baraye bitavye imana bahitanywe no muriro wadutse mu nzu yahira tokombera na se wabo bana yarahiye arababara ubari kavuringwa kwa muganga mu bitaro byo kumanda uwo muriro bivugwa ko waturutse ku itabi ryafatishijwe igitoro cyo mu bwoko bwa essence amabida 3 yarabitswe muri iyo nzu yatumye ibyari mu nzu byose bisha biratokombera ivyo bikaba byabaye isaha 6 z'ijoro ku gacimbiriro yange giti umutumba wa Kibenga ni muri ijoro ryakeye ry'umunsi wa 4 komine Mpanda intara ya Bujumbura inkuru duhabwa n'abajejwe umutekano n'intwaro muri iyo komine ya Mpanda ziravye meza abantu batatu bakekwa kwico gitoro cihaye inkumbi barapfunzwe kumvo z'amatohoza abajeje intwaro baragabisha ko abagifise mu nzu bogikurayo kuko ibihano bigiye gufatwa kuzo gifatanwa ino nkuru tukaba twayikesheje mugenzi wacu Alex Nkeshimana akorera ibubanza Senare nkuru ya Rumonge yaraciriye kuri uyu wa 4 umunyororo wo gupfungwa hagati y'imyaka 15 na 20 abapolisi babiri bagirijwe kwica umuntu bamukubise hari kuri uyu wa 2 mu rubanza gukibiriraho abo bapolisi babiri umwe yaburanye yemera icaha undi nawe agihakana abanyagihugu baho bavuga ko ibihano byatanzwe bitajanye n'icaha bagirijwe basaba ko abo bapolisi bo kwigishwa umutima wo gukunda igihugu Sarge Sindayigaya
Hafi igihe cy'isaha 2 z'ijoro kuri uyu wa 4 niho Sentare Nkuru y'Igihugu ya Rumonge yasoma urubanza rwerekeye abapolisi babiri bagize kwihisha Irakoze Eric yunguruza abantu n'ibintu ku ibarabara ry'igihugu nimero 3 urwo ruvugwa rwabaye kuri uyu wa 2 kabare kitwa Mugasi hagati mu gisagara cha Rumonge ivyo ivyabona vyashikirije imbere ya parke ya Rumonge yerekana ko abapolisi binjiye basuzuma abariko banywa inzoga mu masaha atarekuwe baheza bahasanga umudereva arakubitwa bikabije naho hari abashinzwe ntahe ko atanzoga asanzwe anywa ivyo ariko bikaba byavuye bituma yitaba imana ubwo nyene abapolisi babiri aribo Amani Nikundana Emery na Uwimana Blaise bace bafatwa ako kanya nyene baraza kizwa imbere ya Sentare mu rubanza rw'ikibiriraho kuri uyu wa 4 Sentare Nkuru ya Rumonge yasanze bagirwa n'icaha cyo gukubita no gukomeretsa Eric Irakoze ku buryo byahavuye muviramwo urupfu Emery yaburanye yemera icaha yakatiwe imyaka 10 yo gufungwa hamwe n'ihadabu ry'amafaranga 50,000 mugenzi we Blaise we yaburanye akaricaha ariko yakatiwe imyaka 20 hamwe n'ihadabu ry'amafaranga 100,000 bose hamwe bategetswe na Sentare kuriha umufasoni wa nyakwigendera indishi y'akababaro y'amafaranga 20,000,000 umwe wese aje ko ibice 60% inyungu kugeza bariye kuriha haba ku neza canke ku nguvu kuri ayo yongera ko ibice 40% y'ayo mafaranga aja mu kigega ca leta abagirizwa ntibavuze nimba azoca bunguruza urubanza canke nimba bemera ico gihano bakatiwe na Sentare mu banyagihugu bari bitabiriye ngo urubanza benshi ntibashimishijwe n'ibihano byatanzwe kuri abo bapolisi na benshi bavuga ko ibihano byatanzwe bitajanye n'uburemere bw'icaha cakozwe bamwe mbere bakavuga ko ari bito cane abandi nabo bagasigura ko kwica umuntu izuba riva bidakwiye guhanishwa imyaka ingana nk'uko abanyagihugu basaba ko abapolisi boronka izindi nyigisho kugira habe umubano mwiza hagati y'abajeje umutekano n'abanyagihugu mu Rumonge Serge Sindayigaya Radio Inundi Kiciyo
Serge Sindayigaya yarakoze igikorwa cyo gusohora abantu baba mu mazu ya leta kugira akoreremo ibisata vya leta kigiye gutangura vyafundikiwe mu nama shikiranganje yakoranye muri Nondwe Jahome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta amenyesha ku inama shikiranganje yagize n'icyo ivuga kubijanye n'amatongo ya leta tumukurikire
Yari urwandiko rwerekeye ingere amazu n'amatongo ya leta bikoreshwa ubwo rwandiko rurerekana amazu ya leta akozwe ayo ikotesheje amazu atacakoreshwa n'ayanda bamwe abantu bidaciye mu mategeko hamwe rero n'amatongo yandi ya leta inama shikiranganye imaze guca hirya no hino ubwo rwandiko ikabona igenda ibintu byifashe mu byo yashinze harimo ibi bikurikira bwa mbere kugaruza amazu yose ya leta haba mu gisagara cha Bujumbura canke hagati mu gihugu bwa kabiri gutangura igikorwa cyo gukura mu mazu ya leta aba yarimwo kugira ngo ubuzi bwa leta buyakoreremwo bwa gatatu kugira urutonde rw'amazu ya leta yose asa na yahebwe kugira ngo ashobore gusanurwa bwa kane kugira urutonde rw'amatongo ya leta yose kugira ngo yandikwe ashobore gukingirwa byoroshye. Bwa gatanu, kuronderera komini imwe yose itongo rifise n'imiburi iburi uburinganire bw'ihegitari imwe kugira ngo rishobore kubakamwo inyubako rusange. Bwa gatandatu, kugira igicapo ntunganya amatongo kugira ngo haboneke ahaja inyubakwa, ahagenewe uburimyi, ahaca amabarabara, ahaja amahinguriro n'ibindi.
Radio Indundi Culture.
Hajye ndonde kirito amakuru ya carabandanya bamwe mu bakora rudandazwa goma mesa mu ntare ya Bujumbura barindogira makori bavuga ko araye mu murengera batozwa ibituma igiciro kuri ico kidandazwa gica kidoga. Aba badandaza ahanini banegura amafaranga bavuga ko batozwa n'ikigo gikurikirana uburimyi bw'ikigazi, ariko bavuga ko batazi icakora bagasaba kuronswa umuco kuri ayo mafaranga atozwa n'iryo shirahamwe. N'inkuru ya Egide nayo.
Bamwe muri abo badandaza na barangura amamesa bayavana mu makomine ya Isare na komine Rugazi ntare ya Bujumbura bayazana mu gisagara cha Bujumbura. Bavuga ko amafaranga batozwa nk'amakori canke ikigo gikurikirana igitegwa cy'ikigazi anatuma nabo baduza ibiciro iyo bashikanye ku masoko mu gisagara cha Bujumbura.
Turabugura ubwa mbere tukabugura taxi sanswe rya muri komine, nirindi taxi rija muri shirahamwe yitwa OHP, naryo nya taxi rimezuku baduza sero yuko ibintu byadunye ko byatibuze. Urashobora gushobora ngumbwa akabwira ngo ubugura bine ku bire averitre, urumva nawe ushoye yagende bakubwira uduce yashirako hariya kugira ngo yaronye. Ejo ngiye ukagaruka kumva ngo byaduze kandi iyo taxi rero niyo ntamba bituma ibintu kuma biduga kuma meta mu bigatibuka ntitumenya ati iri fixe kuraya sino bugutwa bine ku bido ya veritre sindake kuyari kipera nanzi yongiye.
Abo bakora gudandazo rw'amamesa bavuga ko gushika ubu badatahura ico amafaranga bavuga ko batozwa n'ikigo OHP itwarirwa mu bushikiranganyo byo bugejwe harimo burimyi badatahura icakora bagasaba ko botozwa makori incuri imwe gusa.
Mataxe yoguma hamwe na hamwe ryo shirahamwe rya OHP ryo shirahamwe ribuguza amahera menshi imbere ntituzi iyo yerekeza ayo mahera abashozi wa mavuta najyo ne bimutuma amamesa duka gose
iyo ritoreje ikoli rirerire betuye yumvira iyo rija tukahabura nyiyo je ya OHP ryo aya leta turayazi kubera arakora ihugwa byahita tukabibona none iyo OHP nayo umugabo ntituramenye byahe cyo bitaha.
Ikigo OHP cyashinzwe n'itegeko nshikiranganje inimero ijana agakoni 1939 ryo kwa 2006 tugutu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda. Mu byo kijejwe harimo guteza imbere igitegwa cy'ikigazi no gukurikirana ibikorwa by'igisata cy'uburimyi bw'ikigazi.
Kuri iyo myitwarire ko rero ishikirizwa nabo bacuruza amamesa twakuye Godanse Nizigiye Imana aramutswa icyo kigo tukaba tutashoboye kumuronka. Haracara gahaze mu bushakashatsi buriko burakorerwa mu Burundi ibituma butagira ku rwego rwo gutorera inyishu ibibazo bihanze urwaruka. Kondwe yahariwe kaminuza ku cimvugo cyo gutsimbataza ubushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi. Rishari ndayishimiye umuyobozi w'igisata cy'ubudandaji muri kaminuza y'u Burundi avuga nko kwiga no kwegeranya ingorane ziri mu kibano kugira abari zo zitorega umuti n'ubushakashatsi. Uwo muyobozi abona ko nyabona abashakashatsi boshiramo ingufu kugira bashike ku nyishu z'ibibazo nyamukuru bihanze u Burundi. Tumukurikire.
Mu bisanzwe umushakashatsi ni umuntu atangurira igikorwa ciwe ku ngorane abona mu kibano, abona mu bushakashatsi nyene, abona y'abantu ingorane ziri muri kaminuza. Izo ni ingorane umushakashatsi ashobora guhinyanyura zigahava zikitwa ingorane yotorega umuti hakoreshejwe ubushakashatsi. Mu Burundi buriko burakorwa ariko ntiburagera ku rwego rwaho twovuga ko bwatanze inyishu ku ngorane zihanze abarundi na cyane cyane ingorane zihanze urwaru. Haracariho agahaze, haracariho ibikorwa byinshi byo gukora. Novuga nk'akarorero igikorwa cyo kwiga ingorane, kwegeranya izo ngorane zisanzwe zihari mu kibano kugira ngo zihindugwe ingorane zo korega umuti n'ubushakashatsi. Ibyo ni nabyo byatumye muri inondwi hashigwaho bijyanye no kwiga ibyerekeye ubushakashatsi ku basanzwe bari muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo zitorege umuti biciye mu bushakashatsi bishoboke ko zishika ku nyishu z'ibibazo biri mu kibano bisaba ko abashakashatsi bashiramo ingufu bagakoresha ubuhinga bwabo ibyo no kwita methodology kugira ngo bashobore gushika ku nyishu nyazo bashobore gutorera umuti ibibazo nyamukuru bihanze u Burundi izo nyishu zitanzwe n'ubushakashatsi zishobora guhinyanyugwa mu nyishu zishikira ingorane abenegihugu bafise
Radio Indundi Culture Inkuru y'imico kama
Mongoro y'imico kama uruganda rwa Radio Indundi Culture rubashikiriza iminsi yose ya gatano uno munsi tubayagira kukunywana mu Barundi umukurambere Laurent Bizimana wo kumutumba bitezi komine Matana intara ya Burunga yemeza ko abantu mu kunywana kwabarugusasagaza urukundo iyo nararibonye anegura ko kunywana byatitutse muri kino gihe akabona ko abagwayi bobera karorokeza ibibondo byabo mu gukomeza kunywana Jean de Dieu Nahimana
Inkuru y'imico kama y'uno munsi idushikana ku mutumba wa Bitezi ni muri komine ya Matana mu ntara ya Burunga aho umushinga ntaye Laurent Bizimana atuganira kubijanye no kunywana mu Barundi ahatangura avuga ko intango ya vyose ari ubucuti urukundo mu bantu
cyutaho bwatangurira kwa rukundo ngo rukundo nirwo gwaca ruzana byose ukazusanga bamaze kugiranira urukundo ahaba bagabirana inka cyangwa bakagabirana bagahana n'abantu bagasabiranira abageni aba byandurutse ku rukundo
Uyo mushinga nahagira ati iyi imiryango imaze kugenderanira yarahiza rero ikagabiranira mbere igaheze gashika naho ishobora kugabirana n'abana ari naho baheza bakavuga ko bunzo bumwe
nitongo yashobora kuri mu kari mugabira ibindi bashobora guhana bana barabatanganye kunga ubucuti kunga ubumwe baca babyita bati twunzo bumwe nakananaka bunzo bumwe kuri iki ni ikibahuje ni iki
umukurambere rero habiza imana agira ati urukundo rwarakura gushika naho abantu banywana aha naho uko kunywana byari bifise ikimenyetso kibiranga
barakatananye bagagira mwakanywa maraso y'uwundi akanywa maraso y'uwundi aho rero bakitwa rero ko banywanye babaye famfe umwe icafise cyabagifise n'uwundi ntihani nta wakena uwundi nawe ari icafise bari bamagiriranire kuko baba baramaze kugira amasezerano hagati yabo
Muri kigihe cha none Laurent Bizimana umukurambere wo ku mutumba Bitezi komine ya Matana anegura ko kunywana byatitutse kuko no gukundana usanga bidafashe
byo musenyene mbona bigoye baragira ngo barakundanya ariko mugabo be waruze yuko n'amashano basigaye bayage mu roho kugira ngo bica abantu
n'ivyo biva kuki
inzigo wanko rumwe rubi rumwe rubi rumwe
ahambere arongerera akanatubwira bimwe mu bituma urukundo rwaratitutse gushikana abantu baba batagishika aho banywana
n'ubukene ubukene burateranya nyine ateranya ariko yewe tawugwateranya hari umuntu warazenye nk'umugore akubaka akaguha ikintu ze nk'ishano karirya kandi uri umuntu wiwe biruti n'urukundo mwunze mwe nawe kandi ivyo vyirirwa birapo
umushinga nawe Laurent Bizimana anegura ko muri kino gihe hari n'abavyeyi bagira inkundu akazi bamwe mu bo bavyaye ivyo bigatuma n'abasanga ibere badakundana
biragoye naho abafise ari bangahe arahusanga harimo ab'inkundwa akazi karonka umwe ubundi nawe ahisha gituma ubona imanza zamaze iriko amatongo byadutse ukazusanga bapfukana ntibagishize hamwe ahusanga bateranijwe n'umubyeyi kubera ko baba yabahaye nabi akagira abakunda hagira nabo ashiri iruhande
umushinga nawe Laurent Bizimana ari naho ahera mu guhamagarira ababyeyi kugaruka kuri uwo muco wo kureresha abana babo urukundo ukunywana ahanyuma ugwaruka nago ko impanuro zaba bakurira hanyuma bakoga kuturorero twiza
Jean de Dieu Nahimana wakoze kuri iyo nkuru y'imico kama wari waduteguriye ari naho tugarukirije ko ano makuru yo kuri uno mugoroba Tabashimire mwese mwari muduteza abiri yakoze Matiyo abona Yesu yakaratuma amajwi bashikira aya makuru mwari ko mwashikirizo na Kristo yizarera Imana mugijuru giza mwese murakoze